imwumva n'ijwi rya Amerika. Radijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi dusamiranira kuri FM 104 n'ibice 9 na FM 105 n'ibice 2. Mwiriwe neza cuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2017. Dusamiranira i Washington DC. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya wa cya kiganiro muri Isanga, kiganiro cy'ijwi rya Amerika mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Kiganiro gihakaryo ababijejwe mu karere kacu, cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaharonkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano. Nkuko bisanzwe, kiganiro ni cyanyu, ivyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino ku byo turiko tuba tubyuko turaganira. Abifuza kugira icyo bashikiriza, muze kutwandikira kuri Facebook, muduhe nimero zanyu canke mutange cyumviro cyanyu. Mutwandikire rero WhatsApp nimero yacu ni 2241 9931. Ndasubiramwo 2241 9931.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa gatanu guheze uyu mwaka wa 2017. Umuryango w'abayisilamu ku isi waratanguye ukwezi witiriye Ramazani, aho bakumara mu bihe byo kwisonzesha no kwiyegereza Imana cyane n'umugirwa bagira buri mwaka. Mu kiganiro muri Isanga cyo kuri wa mbere, turabira hamwe n'umutumire ibijyanye n'uwo mugenzo ndetse n'ibindi bibazo byerekeye idini rya kiyisilamu ku isi cyanke mu Burundi. Mutumire dufise ni Kasime Jafari, n'umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi nk'uko twabibamenyesheje. Kasime Jafari, turabaramukije. Alo? Alo? Kasimi Jafari, muratwumva? Alo? Kasimi Jafari, muratwumva? Biragoranye mu buhinga bwa telefone, umutumire wacu ntitumwumva. Sinzi ingorane zibaye kuri telefone, ariko mutwihanganire gatoyi, tubandanye turondera umutumire. Ikiganiro ni muri Isanga rero, ikiganiro gica ku ijwi rya Amerika buri wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Tukaba tugira turabire hamwe ibijyanye n'idini rya kiyisilamu risanzwe riri mu kwezi kwitiriwe Ramadhani nk'uko bamabikora buri mwaka. Nuko rero turiko tuvugana kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bibazo bijanye n'iryo dini ry'abayisilamu mu Burundi. Kiganiro rero ni muri Isanga, kiganiro mukurikirana ku ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Ego me turaro, umutumire wacu arabonetse. Kasime Jafari, muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego muratubabariye twari twabavuze kuri telefone ngira muhinga bw'ivyuma byari byatugoye gatoyi. Turabaramukije rero.
Tagize mwiriwe neza.
Ego me mwiriwe tubibutse ko Kassime Jafare avugira umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Tukaba tugira duce irya nino ibijanye n'uwo muryango cyane cyane mu gihe basanzwe bari mu kwezi kwitiriwe Ramazani, ukwezi batanguye kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa gatanu guheze mwaka 2017. Ikibazo cya mbere Ramadani, mbega nk'abantu batari mu idini ryanyu ry'abayisilamu, ukwezi kwa Ramadani ni iki gufise iyihe siguro?
Ukwezi kwa Ramadhani ni ukwezi kujya hari ayandi mezi nk'ayo dusanzwe tuzi ari nzero, ruhuhuma, shanghai abandanya. Ukwezi rero kwa Ramadhani ni ukwezi kw'icenda mu mezi y'icarabu. Ukwezi rero kukaba ari ukwezi ko kwisonzesha. Uko kwisonzesha nako kukaba ari ukudafungura ku murango imfungurwa, kutanywa amazi canke gukora imibonano mpuzabitsina kububatse kuva mu mutwenzi izuba ritaraseruka kugeza ku mugoroba izuba rimaze kurenga. Ivyo navyo tukabisanga mu gitabo cera na Korani, ikigabane ca kabiri umurongo wa 43, aho Imana ivuga iti: emwe bantu mwemera, twarabategetse kwisonzesha nuko twabitegetse abahabaye hambere hanyu. Aho rero ni kugira ngo mugire ukwemera Imana kushitse. Ukoro niko kwezi kwa Ramazani niko abayisilamu bose bo ku isi yose, mihingo yose y'isi, basha bisonzesha nkuko nabivuze mu ntango, bakareka gufungura no kunywa hamwe no gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi si ivyo gusa, kuko hariho n'ibindi bintu kizira. Habatubwira yuko kizira umuntu ategezwa kwirinda ububeshi, tujya tuntu twose umuntu aragira ububeshi akirinda. Kandi ibintu bijanye n'imishwano, gushwana n'abantu, ukagira inyifato nziza, ukaba karorero mu bandi. Aho rero bimaze kumera nk'uko, niho uburi kuranezereza Imana, uburi kurisonzesha, hama Imana ikakuraba ijisho ryiza. Kandi ni n'ukwezi ko kugwiza kwiyegereza Imana, ukiyegereza Imana mu gukora ibihimbara, ukirinda ibishavuza byose. Aho harimo nko gusenga gose, gusaba Imana, birya twita idua. Ukiyegereza Imana ugasenga, ugasaba izo dua mbere, ugakora n'ibintu twita mu Gifaransa la charite, ukiyegereza abantu ukabafasha, ukabaha ibibafasha. Ari mfungurwa, ari jankenerwa, ari nk'impuzu, ugafasha boro, ugafasha abantu bose babikeneye, kugira ngo nyine ukore igihugu ashize kwegereza Imana muri uko kwezi kwa Ramadhani.
Ego me uvuze ibintu bica bituma ndonkira akajya kukubaza ikibazo. Uvuze ko ari ukwezi ko kwemera Imana gushitse, ko kwiyegereza Imana gushitse cyane. Ni ukuvuga ko ayandi mezi cyangwa ibindi bihe by'umwaka Imana muca muyishyira ku ruhande?
Ku muntu yemera Imana amezi yose nayo kwiyegereza Imana no kuyikorera. Mugabo rero uku kwezi ni uko kurushirizaho, kuko murazi yuko abantu bashyirwa n'utuntu twinshi. Ukuro ni ukwezi ko kwiyubara, ko kwigaya ibyo byose waba warakoze mwayo mezi yandi iba yararenganye, ukigaya, ukiyegereza Imana, ugasaba ikigongwe ku byabaye mbere, ukanashingira intahe Imana yuko ibyo bintu ikuja imbere ntuzonabisubiremo. Aho niho nashatse kuvuga yuko ari ukwezi ko kwiyegereza Imana cyane, ahubwo ni uko kwirimbura mu yandi mezi yose aheze, ukiyegereza Imana bimwe bishyitse kandi biboneka.
Ego me nk'abatamenyereye idini ryanyu, ku munsi ku munsi, kuva tuvuge urabyutse gushika umugoroba ugashika mu koriki, ibikorwa byanyu bipanze gute?
Ibikorwa ni nk'ibijya by'iminsi isanzwe, umuntu ntaco yicara ngaho ngo nuko yisonzesheje, abantu baragenda bakadandaza, abantu baragenda ari mu gihe cyo kurima bakaja kurima, umuntu arakora ibikorwa byose yarasanzwe akora. Mugabo ikizira gusa ni ugufata imfungurwa, ni ukunywa ibinyobwa. Kirazira kandi no kubonana n'abakenyezi ku murango, ivyo umuntu abirekuriwe gusa mwijoro hagiye yamaze bitwita gufungurura ijoro ryose. Hama aho igita ikihari cyerekana yuko Imana yorohereza abantu, aho hambere ukwisonzesha kukiza umuntu yararekuriwe gusa gufungura ikirego kitarenze isaha imwe mugabo munyu imana irabona yuko abantu abanyentegenke iraborohereza abwira ati ni kuva hajya ku mugoroba mufunguye gushika mu mutwenzi izuba rigira riseruke aho rero imana ashatse korohereza abantu kuko iyo saha imwe hari n'abantu yahera muri abo bantu bahabaye ubwa mbere asa n'icyo barashyira ku munwa dufashe bakiri ko barabirondera ugasanga umwanya baheranye ubwo
yego me reka ndakubaze uravuze ikintu cyo gufungurura ku mugoroba no kuvuga ku murango nta wemerewe gufata ibifungurwa mbega ko dusanzwe tuzi ikibazo cy'ibifungurwa mu Burundi n'ubukene mu bantu ari bwinshi bwateye ikibazo cy'ibifungurwa ntabwo mu bikena ku buryo bishobora kutaborohera na nyabujya muba mubikeneye ku mugoroba
ego ivyo birashika ku miryango imwe imwe n'ico gituma nkuko ravuze kare ko ari kiringo cyo kuyegereza imana aha rero niho ucubonera abantu bafasha abandi kuko mu gihe nk'iki abantu baritanaho bagafashanya abafise bagaha badafise hama n'abafise dukeyi bagaha udafise na dukeyi hama abantu nyene bakiyungunganya bagaha ahantu two bafise n'abakora bakaja gukora imana ikabahezagira bakabona uko bafungura nukuri ukwezi kurinda guhera abantu umutima mwiza ubaranga bafashanya nacyo gituma usanga mbere ntitwovuga yuko mbere ari n'abayisilamu gusa bafashanya n'ayandi mashyirahamwe atari nayo y'abayisilamu arafasha kuko ni ibintu by'umubano mwiza abatabayisilamu bafise nk'imfashanyo bakazitora bagaha abayisilamu bisonzesheje mbere anamenyesha ko na leta yafashije umuryango w'Abayisilamu mu Burundi mu kubaha amatoni 15 y'umuceri urumva ko ivyo vyose ari ibintu byiza cyane byarakwiragijwe mu gihugu cyose buri ntara iraronka mbere n'abatari Abayisilamu bararonka hakoyoko kuko iyo uri kurafasha nturaba ngo mpanaka gusa kuko abashonje ni bose ni abantu benshi aho nta vyo gucagura rero kirimo abaje bose umuntu arabahereza aba bakaja kwikenura mu miryango yabo
murakoze tubibutse yuko turi ko tuganira na Kasim Jafar umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi turiko tuca ijya nino bijyanye n'ukwezi barimwo ukwezi bitiriye Ramadhani ukwezi kwatanguriye ku itariki 26 ku kwezi kwa gatanu guheze uyu mwaka w'2017 muri uyu mwaka w'2017 nkuko twabivuze rero bwa mbere ni kiganiro giha karyo abifuza kugira icyo bashikirije ni ikibazo canke interano w'ofise umutumire muramubaza ikijyanye cyose n'idini ry'abayisilamu turafite kuri telefone meshake mwiriwe
yiriwe
ego meshake muri he mwifuza gushikiriza iki
ni ngai Bujumbura aho bita Musarama
ego
itambe mu ndamukiriza umutumire
arabumva
ama mumbarize
mubaze arakumva
nka twebwe tudasenga muri iryo dini Ramadhani usigurira gute cyangwa mu gihe bayitanguye abantu bora bishika bakagira ingorane ko tubona nk'ubu ngo ni ibintu bitameze neza
ingorane bwoko ki
n'ibyo kubura ibifungurwa kubera je numva umenga ntibisandura muri icyo gihe
ego me nta kindi ufise
oya
ego me Jafar Kasime Ramadhani sigura iki
nkuko nabivuze tugitangura Ramadhani n'ukwezi kumwe mu mezi 12 agize amezi ya kisilamu ukaba ariko rero kwezi ko kwisonzesha aha mbere n'ubusanzwe atari mu bayisilamu namubwira yuko iki kintu cyo kwisonzesha nticaje gusa ku bayisilamu kuva kuri ba Aburahamu ba Mose gushaka kuri ba Yesu ari wese twita Isa ibintu byo kwisonzesha byaramyeho muhora mwumva bavuga ngo akarema natwe rero uku kwisonzesha sivaho rwaje kuri twebwe gusa kwarahamye gusa nuko bitabera rimwe n'abandi twe duharura amezi turabiye ingene ukwezi guseruka n'ingene kurenga ntiduharura nk'aya mezi yandi asanzwe ya nzero yoyo nimba ntihenze umenga baraba ibirego bijanye n'ukwezi ukwezi rero kwa Ramadhani ni ukwezi kuri mu mezi 12 agize Islam kukaba rero ukwezi twebwe twisonzesha mwo tugiramo amafungo hama kuri ikibazo kindi yavuze yuko ba hari ingona zishobora gushika zijanye no kubura bifungurwa ego ni kibazo rusangi zirabura ariko nkuko nabivuze imana irafasha abafise bagaha badafise nacyo gituma twavuga yuko nabivuze kare ukwezi twita M1 d'entrée de charité ukwezi bwo gufashanya no kwitanga ku bw'abandi hari abantu baraja ngaho bagafashanya nacyo gituma uzosanga mbere kenshi nkajya ahantu hari misigiti kenshi ni usanga bakunda gushikiriza ibyo bintu kuko ahari umusigiti umuntu atwara umutegeke ni wabazi abantu b'abakene basengera ngaho iwiwe kuko si byiza neza yuko umuntu aca agenda asegerereza ahubwo abantu babona ati naka arakeneye turabinge nabayeho mu kibano hama bakamuha haba mu ibanga bakamushira muhira canke bagahamagaza ati naka naka muzuze duhurire ngaha tubahe ukuntu kurumva rero yego hari hababura mugabo aho bishoboka barafashanya bagahanahana bakagira amafungo bimeze neza.
Murakoze. Turafite na Inosa kuri telefone. Inosa mwiriwe.
Mwiriwe.
Yego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Je mpagaze aha mukanyoshi.
Mhm.
Yego na kenshikirize kurisha yavuze ngo ikibazo cy'amafungo.
Mhm.
Yego bamwe barafunga bamwe baracyoroheza abandi ntibacyoroheza je mpora mbona bamwe kenshi barafungura kandi ntibafungura ku masaha kandi n'abantu bihita ngo n'abayisilamu bo ku ntebe z'imbere wumva rero hariho abiyitira abayisilamu n'abakayisilamu kandi hariho n'ikindi kibazo nagenda mu wase nyine ko batemera Yesu kandi ijambo ry'Imana ribivuga ngo jambo yamyeho jambo ya mwevo ubwambere na mbere ye ikubera iki iryo somo batagiyumvira ko hama bavuze n'ikindi cyo gufashanya utuntu n'utundi ngaha ko bari mu mafungo ndetse ko nababariye yuko ko bufasha bakampa ikanzu cyane agakofure mu gihe natwe dufashanya ne kuri bari mu shehe katabye akurikije
wewe uri umuyisilamu wewe
abatafasha
Inosa
n'abafasha
Inosa uri umuyisilamu uri umuyisilamu wewe
ikaze sindi umuyisilamu mugabo yofyifuza nko kujya mu mugabo yaba bareti bafashe nk'utuntu nk'inkofero yeke barabyaha kandi bajya gukora ubuntu imbere nino bafashanya gute
ego me murakoze reka duha kanya Kasim Jafari ngo hariho abafungura n'ukuvuga yuko barenga ku mategeko y'idini muri uku kwezi kandi ngo baramwimye n'inkofero n'ikanzu mu mwishure Inosa
ego ndamwumvise Inosa ko yashikirije mpereye kuri kicambere avuze y'abantu batifunga idini yacu ibintu byose yarabyoroheje kuko yari izi yuko hari abantu b'intege nke aho nimba hari abatifunga bivanye n'ubuhe gito bwabo n'ukuri barenga ku mategeko y'Imana kandi nabamenyesha ko hariho n'ibintu bifatwa ari nk'igihano umuntu arenze ku mategeko y'Imana mu byo kwisonzesha agafungura ku muntu agashaka nk'akanywa igihano ciwe n'uko aca yifunga amezi abiri iminsi 60 ikurikirana adasije n'umunsi n'umwe uwo rero n'umuntu aba yabigize n'ibigirankana agafungura cyangwa akanywa ku murango cyangwa akagira ibindi nk'uko twabivuze nk'iby'imibonano mpuzabitsina ku murango aho rero iminsi 60 ayifunga adacishijemo na rimwe mugabo rero hariho n'iyindi migwi y'abantu barekuriwe gufungura ku murango abo nabo twavuga nk'umuntu ari ku rugendo rurerure ewo ararekuriwe gufungura cyane kuba muri urwo rugendo rw'iwe hama akazoriha uku kwezi kw'iramazani kurangiye
ari hagute
bawe
azoriha gute
uriha nk'uwafunguye umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri uri ku rugendo uzoca usubira iyo minsi ibiri kandi uyirihe muri ariya mezi yanda akurikira wisonzesha uko nyene uwo munsi umwe waciyemo
yego kubagwaye nabo nk'abagwaye indwara zibasaba gufungura ku buryo bw'amagara y'abantu abo nabo bazobiriha gute
yego nije nagira nshike ko ku muntu nawe afite ingwara agwaye mbwa ingwara zisanzwe zokira mu gihe ariko arivuza arekure gufungura hama akazorya iyo minsi hama undi muntu wagwaye afite ingwara zidakira n'amagara yamukitse aho ashaje no mugwego kandi gw'abasaza uwo muntu nawe arekure gufungura iyo minsi yose hanyuma wewe kubera n'ubundi nayo magara zo kwamukitse kubera ya zamubereye nabi ntazofata rongo azorihe kandi mu nyuma ahubwo icyo acakora aca atanga imperezwa ku munsi wose yafunguye ucafata nk'umukene ukamuha imfungurwa zihuye n'umunsi wose ibyo afungura zasita no mu ijoro ku munsi wewe utafunze wumva muri icyo gihe ucutanga ku bantu mirongo itatu kuri iyo minsi mirongo itatu utisonzesheje mugabo mu nyuma urumva ntuzoriha abandi bantu barekure gufungura ku murango no kunywa n'ababyeyi bibungenze canke bonsa mu gihe babona yuko amagara y'umwana yogiye ikibazo mu gihe yo kwisonzesha canke nawe nyine mu gihe yibungenze yuko yohavagira ingorane z'amagara uwo nawe arekure gufungura akazoriha iminsi azoba yafunguye abandi bantu kandi nabo n'abakenyezi bari mu bihe byabo by'ubutinyanka cyangwa umugore yibarutse nawe nyine arafise uburenganzira bwo gufungura abo rero nibo bantu barekuriwe n'igitabo bashobora gufungura hama bakazoriha icyo gihe kigiheze cyo kwisonzesha.
Ego me stadio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga twibutse abadufatiye mu rugendo ko turi kumwe na Kasim Jafari umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi turiko tuvugana ku kwezi kwa Ramazani ukwezi batanguye itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu guheze turafite telefone kuri telefone turafite Jean Bosco ndabaramuki Jean Baptiste murambabarira ndabaramukije Jean Baptiste vyuma ntivyadukundiye turafite Daniel kuri telefone. Daniel mwiriwe
neza
yego me Daniel mushikirize ikibazo canke icyumviro
yego ntangwe ndamutsa n'umutumire
yego arakumva
hanyuma utangura shimira umutumire kuri igikorwa cyiza cy'umugenzo mu idini ryabo
yego
nyuma ikibazo nashaka namubaze yavuze yuko ari ukwezi ko kugerageza kwiyegereza Imana gusumba uko umuntu aba yahora ariko nkibaza none kubera iki habaho ukwezi ko kwiyegereza Imana kubera iki batobigira iminsi yose na nyawirya umukirisu atarekuriwe na gatoya guhengama ngo areke igikorwa cy'Imana.
Yego me ndakwibutse ubuze umukristo abusaba kristo n'aba isilamu
ntibandanye umuntu yemera Imana hanyuma turamenye kubona mu bihe by'amezi y'Ramazani yuko mu bayisilamu usanga akenshi usanga mu kibano bimeze neza ariko mu mpera uko kwezi guheze aho uzawumva umuntu yagize yashaye ku wundi ngo ndagusomera idua kandi iryo dua bavuga ati ndagusomera iryo dua numva umuntu ngo ashobora ari musomeye bitwaye nyine baba barisomye ngo ashobora kuberwa nayo n'imbaru agapfa rero iryo dua nagomba sigura iryo dua ryari ryo nuko byaba byemewe n'ibitabo byabo.
Ego
ikindi ndagwana mubaze nikijyanye n'ibintu dukunze kumva by'imihari imihari y'iterabwoba ishingiye ku idini rya Isilamu none wewe nk'uwuserukira abayisilamu abivuga kwikara bishigikiye cyane n'abacafuza
nyarutse dufite benshi
inyigisho zabo zo mu Ikorowani burya kora yabo hari abasigura avuga yuko ngo hari inyigisho bigisha bakigisha nk'umuntu nk'iyo ariko araharariye igikorwa igikorwa kijyanye n'Imana yabo basenga yuko naho yogira ingorane ajya mu ijuru. Ibyo bijya twumva ngo barashobora no kwiyahura kadomba aguye mu bantu
ibyo bijyanye niyo mihari imihari y'iterabwoba wari wabajije reka tumwe
akabikora avuga izina ry'Imana ngo ala none ibyo birarekwe muri iryo dini ryabo.
Yego mereka tumwe hakanya
mushyigikira idini ryabo ni ryiza imigenzo yabo ni myiza kandi.
Yego mereka tumwe hakanya yisigura ariko ikibazo cya mbere mubaza kubera ikindi minsi mutisonzesha cyangwa mutegereza Imana yari yacishuye. Kasim Jafari tukubasabe mwishuri iki kibazo cy'iduwa iduwa niki nibi bijanye n'imihari y'iterabwoba bagiriza yuko ariyo mu dini rya Kiisilamu.
Murakoze iki yaravuze ngo gusomera iduwa je no fata ko ari abantu batahura nabi kuko tuvuze iduwa no kuvuga ibisabisho iduwa no kuvuga igisabisho hama abishiramo yuko gusomera iduwa bakayifata yuko ari gusomera umuntu wagira ingorane nibaza yuko arabariko barayumba mu migenzo y'idini yacu ya Kiisilamu kuko umuntu avuze ati ndagusomera iduwa biba ni nko kubwira umuntu ati ngiye kugusengera gusengera umuntu nawe no kumusengera ngo Imana imuyobore mukure mu bibi namba ari kibi yagukoreye Imana imuyobore mbere anagusaba ikigongwe umusengere Imana imushire mu nzira nziza. Ama kuri iki nacyo yaravuze ngo imihari y'iterabwoba ni ukuri ahubwo bagihaye n'izina bijyanye bashyitse yuko ari terorisme. Terorisme urumva n'ibikorwa by'iterabwoba aho hambere byarabaho kuko kera idini ya Kiisilamu ikiza hariho abantu bayirwanya ni ukuvuga abahakanyi. Abo rero nibo baronderana n'umuntu atari bambe umuntu w'umuyisilamu kugira bamuburabuze idini ntitere imbere nacyo gituma aho hambere babyita ngo ni jihad. Jihad no kuvuga kugwanira idini ry'Imana mu buryo bwose bushoboka ariko rero dufashe ku kintu kihari ubu by'iterabwoba sinocita yuko igikorwa cy'idini ahubwo ni igikorwa cy'abantu babifisemo inyungu zabo kuko nta dini yigisha kujya gutera abantu kwituriza kujya kwica abantu jeno fata ko ari igikorwa nk'ibindi bikorwa by'ubukozi bw'ikibi kuko ubu idini ya Isilamu ikwiye isi yose dufatiye nk'aho iwacu dusenga ku mugaragaro azana hajya duhamagara tujya gusenga bivugira mu mamikro nta n'umwe akubuza wambaye ikanzu ntawe ugutunga urutoke wambaye ingofero ntawe ugutunga urutoke none wumva woja kugwanya guta abantu batariko baragusotora bakwanira idini. Aho rero ku bwacu ku bwa komibwa yo mujya bose mu Burundi ivyo bikorwa tubitera ivyatsi ijoro n'umurango aho twebwe ntiturimwo ni bikorwa n'Imana idakunda icyo nico mbona no bivuga ku bwacu no mu ikorowani shaka itembere yose nta nahamwe uzosanga bakugira bati ngufuye ngo wishe abantu gushikira mu ijuru ahubwo itwigisha yuko mbere hajya wiyishe wiyahuye uba uri umuntu w'umuhakanye ahubwo uzoshikira muri jahanama kandi bita gihonomu kuko umuntu wese yiyahuye yiyambuye ubuzima uvuga yuko imbere y'Imana ni icaha gihambaye.
Ego me tukiri kuri icyo kibazo nyine mwebwe nk'indongozi z'abayisilamu muriko mukora iki mu bantu muyoboye kugira iryo barantirize ryigere ryumvikana mu gihugu cy'u Burundi nkuko tubyumva mu yandi makungu cyane cyane mu bihugu by'abayisilamu ndetse n'i Buraya.
Kwebwe icyo turiko turakora ahubwo ubu turafise n'inama zihuza bose hariyo nka CCB. CCB ni ishyirahamwe rihuza amadini yose confesse confessionnel di Burundi ni ukuvuga duhuzwa n'amadini y'aba katolika y'aba protestant hariyo na CNED Conseil National des Eglises di Burundi ihuza aba protestant n'aba islam twama twakoze amaseminari tujya gusigurira abantu ibijanye n'ibyo by'iterabwoba ho hanyuma tukongera tugakoranya n'abarongoye abandi mu gihugu cacu mu kidini baba mu nzego z'ukwaruka inzego z'abakenyezi n'inzego z'abayimamu aribo bajya basanzwe barongora amasengesho tubagirisha amahugurwa bagende bigisha aho bari hose kugira ngo ntihazogira abaza kubaca mu gihahumye babigishe iyo ngendo mbi Imana idashima yo kuja kwica kiremwa muntu kandi bisanzwe bizwi yuko
ajya mabwirizo mubona abandi madini yose natwe nayo nyene kirazira kwica kirazira kwica kirazira kwica abo rero jewe na kintu na kimwe mbona bariko barafasha ahubwo icyo twijuka ibu no kwigisha abantu ntibahendwe kuko birashobora gushugasanga ari abantu ngumbore bayibona nk'amaronko baza batora abantu bakiri bato babwiye ati ngo tubandike ngo muzote gufasha ha muri Somalia haba muri Syria haba hehe ngo muzoronka n'amahera kumbe n'abantu baba bagiye gutanga ubuzima bwabo bagafirayo aha rero tumaze igihe tukira manama na hirya yacu kwa gatatu twari mu nama y'ibyo nyene ijanye n'amahoro no kugwanya ihohotera rya kiremwa muntu
ego
ibikorwa tuko turakora muri kino gihe
murakoze reka duha karyo Gabe nawe abazi Gabe muri he Gabe kuri telefone Gabe unatwumva Gabe turamutakaje reka dufate Barteremu Bartermi muratwumva
eh ndabumva neza cyane
ego me munyarutse mwifuza gushikiriza iki
eh cyane gye akano nifuza kubaza
ego Barteremi ego me telefone ziratugoye reka twakire Valdes Valdes nawe ari kuri telefone mwiriwe Valdes ok reka tubandanye turabona yuko mu buhinga bw'ibyuma bimeze nabi nyakubahwa Kasim Jafare tugiye mu bijyanye n'amategeko ya leta dutambukire gatoye tuve ku idini twinjire ku bijyanye n'ibijyanye n'igihugu amategeko ya leta aheruka gusohorwa avuga yuko umurundi wese ahamagariwe kugira umugore umwe ndetse n'abafite abagore benshi agahitamwo umugore umwe akamwandikisha akaba ariwe mugore wenyene yitwa yuko afise kandi baranahawe n'ikiringo mu gihe mu muryango wanyu tubona yuko mwemerewe kuba mufite abagore benshi ico kibazo ntimubona yuko gizotera ingorane n'ubutegetsi
dufatiye kuri ico kibazo je nibaza ko atangorane kizotera kuko turavye honye naho bivugwa mu Korowani mu kigabane cha gatatu umurongo namba ni mu kigabane cha kane umurongo wa gatatu biravuga neza yuko murekuriwe kwabira umugore kuva kuri umwe babiri batatu gushika kuri bane mugabo hakaba hari ikindi kica kibana kivuga giti mugabo mu gihe mudashoboye gukurikiza amategeko yo kwabira abagore barenze umwe ni ukuvuga ko murekuriwe gusa kwabira umugore umwe aha rero icyo nagira mbanze nibuta ariko twumviza nuko gutwara umugore arenze umwe mu idini ya Kiisilamu si itegeko ahubwo gusa ni uburenganzira kandi si uburenganzira ku wari we wese ni ku burenganzira bw'ubishoboye bw'ubifitiye ububasha ni ukuvuga rero yuko bifise ibyo no kwita amakondisiyo kugira utware kuva kuri umwe kubandanya babiri gushika kuri bane aho rero bigeze kuko rwego inzego zijejwe idini zarakoranye mbere barandika n'ubwete bashyikiriza inzego zibijejwe bamenyesha ababijejwe mu kwizanyirwa zafashwe za leta mugabo rero gushika ubu nomenyesha yuko ntituraronka inyishu ku iryo kete ryanditswe turarindiriye twizeye yuko abajejwe idini bazohamagarwa kugira ngo bashobore kukivugana n'abajejwe intwaro n'abajejwe igihugu kugira ngo icyo kibazo ntikizozane induru mu miryango y'abantu ngaho mu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane mu miryango y'abayisilamu
twovuga rero yuko umuryango w'abayisilamu udashyigikiye iryo tegeko rya leta
iryo tegeko rya leta rirashyigikiwe kuko twasanze hariho n'abantu bahora babyikikamwo ugasanga ntibari babifitiye uburenganzira aho rero bizosha bituma idini ya Islam nayo imaze kuronka inyishu no kwigera hamwe n'izo ngingo zafashwe natwe sha dufata rero ingingo ibereye ahubwo iza gushigikira iryo tegeko rya leta tubanje kuyumvikana ko n'abamenyi mu idini kuko muri kino gihe hari amanama guma baca hirya no hino ibijyanye n'icyo kigabane kiri mu Korowani bongera baraba n'iyo ngingo ya leta yuko umugore akwiye kuba ari umwe mu rugo
atavye guharika bihari muri cyo gihe rero tuzoheza tubamenyeshe ingingo yafashwe mugabo ndizeye yuko iyo ngingo ya leta atazoyatanzwe kiruhande ahubwo izoshigikirwa n'ingingo zivuye mu dini yacu ya Islam.
Ego metu kiri kuri cyo kibazo nyine ndakigaruka ko mukanyereka ariko tubanze twakire Vena kuri telefone. Vena mwiriwe.
Hallo.
Ego me Vena muri he mwifuza gushikiriza iki munyarutse?
Yandi mukangu je n'abaga bitiga hindi n'ubwo bakaga ngo
Vena ntitukumva neza. Vena ntitukumva neza, hagarara neza.
Hallo.
Ego.
Hallo.
Ego.
Ati kitiyo mbiro asokye kagima ya kutayo ko muzahari kire usungura wa gulwani iyo reka na hezo kukua kukaku ngumuna ngoro ngoro nge ngosofa ngubasi ya kukua ngoro gulwani ngubisaa hariko deni wa sakura tori hangi wa kukini jiri.
Ego me naho tukumva neza wa ushikiriza usanu umushigikiye. Ego me Kasim Jafari Vena asa n'ubwashigiki?
Ego muri ico gihe rero nivya mara gutunganuka kuko ndibaza singi ngombi ahubwo n'ingingo izo zifasha abantu bubatse kugira ngo bagire ingingo zibega kuko twarabonye yuko nkuko nabivuze hari abantu babifata nk'uko mengo ni itegeko kandi ahubwo ari uburenganzira bakavyishikeko kandi badafise n'ububasha bwo gukurikiza amategeko yose ajanye n'ico kintu cyo kwabira umugore arenze umwe.
Ego mereka twakire na Jiji. Jiji muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego me Jiji munyarutse?
Ego nako ndumvise mutumire n'ukuri n'ibyiza manje munda mukirika.
Arabumva?
Ego hanyuma nako ndumviza igene yakarashikiriza ego leta nizo isari iko yarushya mu ngiro icyemezo cyo kuba umuntu asaba gore babiri ubwo itamwe n'umugore asiste none nicyo kintu ko tujyeho mu idini rya Isilamu byahora ari nk'umugenzo ku isi by'abaha akabikora bizogenda gute ko numva umengo nawe asa n'umengo ntabishigikiye ko uwo muntu yoza kumwe wakora abiri we numva umengo ashikiye ko kuko sasa bazavura batanga yuko umugabo azavura ahita umugore umwe ariko bakomyigira ngo mu idini hagire ibintu byahajyaga bizavura biteza.
Ego me Kasim Jafari mu mwishure
kw'icyo kibazo ndiko ndavuga yuko nshigikiye imigambi ya leta n'umuntu w'umuntu nyine aba mu gihugu leta ifashe ingingo imbere yuko ugira icyo uhindura cyose urabanza kuko nta ugwana na leta mugabo rero uko nabibabwiye hariho inzego ziko zirabikurikirana haba mu manama canke donc abaserukira abandi mu idini bariko baragikurikirana berekana nk'uko nyine nabivuze intambamyi zohaba mu gihe iyo ngingo yoca ifatwa uko nyine bukombe bumva nk'umugore afise bane ugaca bumva ati batatu ndabirukanye baragiye iwabo murumva yuko iyo bari barakandi mu miryango mugabo rero n'ubu turacarindiriye kuko gushika ubu abajejwe abandi mu idini ntibarashikiriza ikintu kijanye n'iyo ngingo buba bamaze kuvugana n'ababijejwe ubu rero ku no mwanya ntaco mbona noshikiriza coza kivuga duti turabishigikije ijana ku ijana canke duti ngo bafite nibabirukane turacarindira ibizova mu iyo mibonano muri ico gihe rero tuzoheza tubishikirize nkuko bisanzwe bigenda iyo habaye ikintu dushikiriza abo mu maradiyo bavuga duti ubu rero idini ihagaza aha ku ngingo iyi n'iyi bivanye n'ibyo tuba twavuganye n'ababijejwe.
Ego me mu gihe baracavyiga mu gihe leta yoguma ihagaze ko leta ikorera ku banyagihugu bose itavangura itegeko rije rishikira bose kandi rigakurikizwa kuri bose mu gihe leta yoguma ahihagaze ikavuga yuko itegeko riteza gukurikizwa mu muryango wanyu mwobyifatamo gute?
Muri ico gihe je ndibaza ko bibaye ngombwa vyokwigwa kuko ndibaza ko niyo ngingo nkuko nimba nibuka neza baravuze yuko ije ifatirwa abantu bobikora inyuma yuko baze gusinywa abantu rero bamaze kubatwara ndumva ko abantu nije bakora ko hama hageze ku bandi bashasha nabo bashaka kutwara abandi bagore barenze umwe bibaza mu ico gihe rero oba sindamenye neza ico ba mugabo twizere ko imibonano ikiraba izova mwinyishi ku bibazo byose bishobora kuba ku kintu kijanye no gutwara umugore arenze umwe.
Ego me twakire Jonas muratwumva?
Ego turabumva.
Eh mushikirize cyumviro cyangwa kibazo?
Nashaka kubanza gushimira umuryango w'Abayisilamu mu Burundi n'Abayisilamu bose bavagira. Bo hanyuma rero kandi abitse n'akabazo kamwe nashaka kubaza umutumire. Hariho ikibazo gize kwishyura no kuvuga mwarimu umubajije kubatama no kuvuga abari mu zabukuru n'abandi barwaye indwara zidakira. Ni ukuvuga iyo bari mu matungo bo barega bikuriye gufungura umunsi wose. Ariko rero hariho mu nyuma ikibazo akurikira yuko iyo amafunguro yarangiye bashobora kujya baratanga imfungurwa ku bandi batishoboye bisimbura ya minsi batashobora gufunga.
Yego.
Nakabazi kandi yo karahata none iyo utishoboye adashobora kuronka n'iryo fungurwa bica bigenda gute?
Ni cyo cyonyine?
Yego.
Ego me Kasim Jafari mu mwishure?
Ku icyo kibazo cy'uwo muntu abajije Jonas no mwishura yuko ari umuntu ashaje adafise n'ubushobozi. Icyo kibazo cyarabajijwe no kugihe cy'intumwa yacu Muhammad amahoro n'imigisha ye kuri we bamubaza ibintu nk'ibyo. Imana yaciye imuvugira ngo aramubwira ati babwire bati abo bantu bose si bazo mwiye babwire yuko amafungo ari gwanje ni jewe nzi intembo y'amafungo. Aho rero Imana ibibona yuko uwo muntu atabye ashoboye urumva mu icyo gihe nta kintu na kimwe abazwa kuvuga ngo azogaburira abatishoboye ngo iyo minsi yose. Mu icyo gihe Imana yo nyene niyo yivugiye ati ibibazo byose bananiye mu bindekere kuko amafungo ni gwanje. Kimenyesha umwana wamwishura icyo kibazo cyiwe cy'abo bantu batishoboye badafise n'ubushobozi bwo kwisonzesha.
Egome urakoze. Ikiganiro ni muri Isanga kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Umutumire dufise kuri uyu munsi ni Kasim Jafari avugira umuryango w'Abayisilamu mu Burundi. Turiko duca irya nino ibibazo bijanye n'uwo muryango cyane cyane mu gihe bari mu kwezi kwitiriwe Ramadhani. Turafise Diomede kuri telefone. Diomede mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Egome mushikirize ikibazo cyanke cyumviro.
Yego. Nde nate ni mwiza masani na mkisa mutumi sarangwa liko mutumi
ara kumva ngira ngo bandanye
na mwana mutumi na jendo mwisiramu eto na kakambiwa tikiwato cha mbele ahamwe kuna mbamwe wabamwe wabisiramu sanga parisha kakuwa kana na wagore chumi nde ahamwe kuko muri leta y'u Burundi mo leta yo bibemera cyangwa yo yakana mu cyamwe ifata gute cyane ge abizira bamwe bamwe twinge atawurenza nka babiri mu gabo usanga mu sanga inge abantu 10 byo babiza kuki byo babiza ku byo babiza ku mafaranga yo bafise cyangwa byo babiza kuki. Yakoze.
Ego me Kasim Jafari mwemerere mwidini ryanyu kurongora gushika ku bagore bangana aravuze gushika ku 10 ngirana babarenze mwogira ico mubivuze ko
ego mwidini ya Islam wabo wishoboye cyangwa ufite ibingana iki nta muntu numwe yemerewe kurenza abagore bane. Umva rero warenza bane umva ho nyene aba yamaze kurenga n'amategeko ari mu gitabo cyeranda Quran. Nico gihe rero aho mbani cyo umuntu yamubwira ahubwo wenyine yo kwikebuka agakurikiza amategeko n'imigenzo y'idini ya Islam kuko nta urenza abagore bane.
Yego me.
Ama icyo kibazo yaravuze n'uko nari nacishije mvuga ati turindire ku ingingo iniya ba rero bwego
niho cyanke nitwa mara kumva mu bizaho n'ishyo bitangiye kubiraba niho tuzosubira bitangaze tubabwire aho umuryango wose mu Burundi komibu uhagaze kibazo cy'abaharika.
Ego me tukiri kuri ico kibazo nyene siki kibazo cy'abagore benshi ndetse kica gikwegana ni kibazo kigwirirana ry'abantu aho leta naho ne ico kibazo isa ni yagihagurukiye kubijanye n'igwirirana ry'abantu aho usanga n'ufise umugore umwe babuza kubyara abana benshi ariko umuntu akibaza abagore bane abana bazoca bangana gute leta izo kivyifatamwe gute ico kibazo naco cigwirana ry'abantu ntimubona yuko idini ryanyu rishobora kuba rirenze amategeko y'igihugu atari make
ico nyene muvuze cigwirana ry'abantu ayo demografi naco nyene ni kibazo kibajishinga haba mu Burundi mbere no mu makungu naco gituma mu barongwe ngaho idini baragiye mu gihugu ca Indonesia bagiye mu kibazo nk'ico nyene ca demografi ara shunagira mvuge yuko na Islam ico kibazo twese kibatora gishinga ikibazo kijanye no kuvyara abana benshi mbere na benshi ugasanga babavyaye abashize ngaho badafise n'ububasha bwo kubatunga ico gihe rero natwe twamaze ko turigisha aho rero mvuga abagiye muri Indonesia bari bagiye kwiga mu bijanye n'ibi bintu byo kuvyara abana bake bari kubarerekana akamaro uko gukoresha bujya buhinga bwo kugabanya imbyaro busanzwe bukoreshwa kwa muganga nico gihe rero ahantu uvuga yuko natwe ico kibazo kiratura gishinga manama zitwa amatwagize dukoranje abarongo y'abandi mu gihugu ico kintu twa amatwagishize ahabona mbere tukongera tugahimiriza n'abantu kwijukira ahubwo cyane cyane ibikorwa byotuma bibateza imbere bijanye no kuha agaciro abana bibarutse bashobore kubatunga nkuko bikenewe kuko ibintu bisigaye bihari byo kubyara abana ati Imana yamumpaye n'izikizomurera ibyo bintu turakwiye kubisezerera mu gihe tugezemo kuko n'intumwa y'Imana yarigishije ivuga ati abana banyu mubarere mu kiringo barimo ahubwo ntimubarere mu kiringo mwe mwabayemo nimba abakera babayeho amatonga kihari ibintu byose bihari jiko twashe turira abana bacu tubabwire bati twebwe ngo udafite abana 10 ngo ntiwaje mu bagabo izusize nyinshi twotango wago tukobereka yuko ibintu byahindutse atama tungo agifite gutunga abantu benshi ahubwo biyubare bavyara abana bashoboye kurera babatunganirize uvyara umwana uzoshobora kwigisha kugaburira gutunganiriza byose ubuzima bwe bwa misi yose.
Murakoze. Turafite Gerard kuri telefone. Gerard mwiriwe.
Esa era uriye umutubire anamushimiye cyane ikintu yasize mu mategeko ikomeye ariko adusobanurira ibintu bya Ramadan bya Ramadya nino minsi babatsemo iminsi mbere kenshi cyane yashyizwe no kuri yongera aratanga n'impanuro agira bitari abona naje kuvuga ikomeye jewe ngana nabo mu rumonge hari abo twara nabo aba isiramu n'abantu bageze mu kino periode usanga no kuri uko biguye bagira neza imisano bakayihera bakaba ari ukuri bakeye mu maso n'abantu iyo periode ni kuri benshi baraheze ibyo bahinge ku nziza bahorana nashaka kumubaza ko iki kintu mu Burundi umengo gitera kibanda kikirushara bakakwibirana abantu baguma bakwibirana nta kuntu uri kuraraba abasheshe abantu kebe bajyana nyine nako perezida ko muri egiye ndi kuvuga ikintu cyo ndimo kirongo ikintu ndi kandi ngo yakwi tukane no ngo ubu bakumukoro
ego me bandanya ariko tukumva nabi ariko turakumva bandanya
bo bakira umukoro uhanyuma
ego me
okay bobo abo rero presenta les chers les quoi bo bagira umukuru umwe ugasanga bitugi umukuru umwe mugabo bajya abantu bumvise amadi bumvise minute y'ibisho bantu ki abonye ugasanga bafite bakore bakuga ugasanga no kuri egome n'abantu bagerageza bakitunga mu basanga
Muratubabarira telefone yiwe yumvikana nabi ariko ibibazo byiwe turibaza yuko Kassim Jafari yavyanditse arabaza ati abari hejuru ku idini kenshi usanga bafise umugore umwe ariko abandi kwabasanga bafise benshi Jafari uko niko bimeze
bo nkuko nabivuze kare ni ibintu biri mikorowani bakakubwira uti twarumwe gusha kuri bane mugabo mu gihe ubona yuko udashoboye kubatunganyiriza bose umwe gusa niwe gukwiye aho nofata namba hariho abari hejuru mu idini bafise umwe nuko batahuye iyo nyigisho hamari habandi rero bashoboye bifata nkabo batwara benshi benshi usanga babifashe nuko hejuru ugasanga ntibinjiye hagati bumve neza icyo uwo murongo usigura aho rero je mbona ko nkumbure iyo bari yumva ahubwo igikwiye kuba rero ni inyigisho nyinshi mu misigiti abo bashehe abo bayimamu bashikirize abo bayobora amasengesho babasigurire ibijanye n'uwo murongo uri mu ikorowani mu kigabane cya kane umurongo wa gatatu ama kuri icyo nace yaravuze ngo usanga bari kumarigara ngo umugango ugasanga ngo iki mu by'ukuri turavye neza dusanga kenshi muraje mu ntara zo usanga abantu b'abayisilamu baba ku masantre haba babaye ku masantre usanga habera udukorwa twinshi ndehe n'ahandi usanga baca basangura bavuga bati dufatiye nk'akarero nk'i Bujumbura mu Buyenzi bakavuga ati b'abayisilamu ngo birirwa bicaye ngo mugabo ugasanga aho batahasa neza bajya neza burya umuntu kugira aronke ibintu si uko aba ari we ariko arakora haturamaze icyo kintu cyaravuze kuva kera turana n'agitoro duca dusanga bajya abantu usanga bicaye hajya baba bafise abandi bantu bariko barabakorera ibikorwa bariko barabakorera haba mu mazu ajya adandaza amapiyesi ibyuma by'imiduga canke mu magaraje n'iki cyangwa ugasanga hajya nyine bicaye ni hafi y'aho bakorera umukiriyaje baba bamubonye nk'ejo bashobora mwakiriye ni ukuvuga rero yuko nka bamwe bahora bashobora bitwaza ati ngo ku murango birirwa bicaye ku mugoroba ngo bakajya mu kuzimu ni ukuri ibyo bintu si byo na gato kuko umuntu ajya mu kuzimu urumva yuko twamugereranya nuko ari nk'umupfumu mugabo abantu usanga ari abantu nyine bari ngaho ari abantu bazwi ngaho mu kibano kuri usanga bafise ibintu byabo bakora babikorera ahandi mugabo basobanura ko barabakorera kuko kenshi na kenshi mbere ni nacyo kintu turiko turigisha ubu kuko byaragaragaye yuko abantu nk'abo b'abayisilamu benshi akenshi usanga kubera ibikorwa nk'ibyo usanga batanwika abana babo mu ishuri baca babashyira muri ibyo bikorwa byabo ugasanga nabo abana hajya amashuri kubera babona na basore babayeho bakora utwo tuntu mugabo rero tumaze iminsi dutanga inyigisho ahantu hose bahimirize abana babo bajye mu mashuri bace ubwenge kuko ibyo bikorwa by'ingufu bakora mu gihe batazo bagisesa ingufu bazobura ingene bibeshaho umugabo umwana yarize akanwa ayo madiplome iyo diplome yiwe niyo izomugaburira gushika n'ubusaza bwiwe
yego murakoze twakire reverien mwiriwe yego me munyarutse yego ntitukumva neza reverien mwoduze ijwi yego
ngaha mu Burundi hoba hari imijyanye ingahe y'abayisilamu kujya kuntu usanga hari nk'abasinite abashihi nkuko ushaka kumubazako ikindi nacyo kenshi turakunze kumva hariho ahantu usanga usanga havuka nk'imigwi igana avuga yuko ari imigwi yegukira idini rya isilamu none abo ntawe abivuga ko iki turabye kubera kenshi usanga bakora nabi hajya nko muri Nigeria nk'abajya abana b'abakobwa batwaye bo babivuga ku iki eske nicyo gikorwa cy'imana cyangwa n'ubugizi bwa nabi bo babakora
yego mico kibazo asa n'uwari yacishe ariko nta kibuza ariko ashobora gusubira ku kinonosora neza Kasimu Jafari ibijyanye n'imiryango yatanze uburero bw'abasunite ndetse n'abandi bitwa ku bundi bwoko Burundi hari imiryango canke itandukaniro riri hagati y'iyo miryango y'abayisilamu n'ibyo by'iterabwoba mu byishuriye rimwe
kubijanye n'imigwi ihari y'abayisilamu mu Burundi hariho abasinite ni nabo benshi bo ku bice birenga 95% ku ijana hakaba hariho rero nabo bandi bita abashite mu Burundi nta ntitwavuga ngo baragwiriye cyane bo batanguye kuhaba nk'ubu uko bari ko ku gice kimwe cyane munsi gice kimwe ku ijana umva rero iyo migwi hari mugabo abahari benshi n'abasinite abasinite nibo benshi
nta guciremo imbere yo kubandanya abo basinite n'abashite ni bajya tubona bafise uruko bagwa barabu canke mu Barundi ho ngira yifuje no kumenya mu Barundi kama
aho roje mvugiye ku gwego rw'abarundi abarundi bo ngaha mu Burundi abasinite nibo benshi kuko dufatiye kwije abasinite n'abashite abasinite no kuvuga n'abantu baba islamu nyene kujya bisanzwe n'abashite n'abayisilamu gususanga hari agatandukaniro gatoye mugabo katotuma tuvuga duti n'imigwi itandukanye rwose
abasinite bemera iki abashite bemera iki
bose bemera kumwe abasinite bemera yuko Imana ari imwe rudende kandi yuko na Muhammad abone bishobe kuri we ari intumwa y'Imana yatumwe ku bantu kuza kubigisha ijambo ry'Imana bose baravyemera ugabo rero tufatiye kuri ako kajambo shite shite no kuvuga umugwi shite rero tuvuga ko hari akantu k'agatangiro gatoyi kuko hariho ibi utundi tuntu bemera dufatiye nko kwemera kwabo musize ko baramubona ama televiziyo ajye bagenda bikata dufate n'imipanga cyangwa kumva bavuga abana bitwa Hassan na Hussein abo nabo barabuzukuru b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam naho rero ako niko gatandukaniro gusaka hari yuko bobo hariho twafata yuko bo bifata nk'umuryango umuryango dufate umuryango w'abanaka n'umuryango w'abanaka buro bashite bifashe kwa rundi muryango bakomoka nk'utwo uvuga ati abayisilamu bose hamwe nabo kwa Minani bakaca haba nk'undi nka kandi kagwi azikwera abo kwa Nyabenda natwe dufashe tugire community yacu ko niko bimeze umva rero umuryango muri nuwo abasinite abo bashite nabo n'undi mugwi ucuro uca wigitira umuryango uwo ari umusangirangendo w'intumwa y'Imana ariwe yitwa Ali n'ico gihe ako niko gusa gatamiye ko nayo ubundi bose bemera Imana imwe n'intumwa yayo amazi
megome yabajije n'ibijanye n'imigwi y'iterabwoba arafatira ku karorero ka Boko Haram muri Nigeria n'abarya bakobwa bari bafashwe naho mwari mwabyishuye mugire ko mu mwishure
Yego menavuze yuko aba bagwana twebwe nta kibanza na gitoyi ngaha mu Burundi tubaha kuko gushika ubu ntiturabona neza icyo bagwanira yaba bagwana bavuga bati hari abantu bagwanya ubuyisilamu ngo barafata abayisilamu ntibasenge cyane barababuza ibini barabuza uburenganzira bwabo ntibambara amakanzu bagira iki aho twavuga yuko boba bariko baratoteza idini ya isilamu mugabo idini ya isilamu irahari ku isi yose irahari nta wigwanya irazwi n'amategeko icyo gituma tuvuga duti abo bagwana nkumbure bafise izindi ntumbero zabo bisangije mugabo intumbero rusange hamwe twavuga duti isi yose ngo bagwana ngo bafiki oya usanga ari akagwi kanaka gafise intumbero zabo zabari z'amaronko zabari ziki ntabyo tuzi mugabo twebwe aho duhagaze ntitubashigikiye na gato
murakoze Kasim Jafari umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi turagushimiye
turabashimiye natwe murakoze cyane
yego me ninaha duciye turangiriza ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa mbere ariko ibindi biganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mugume kuri radio zanyu mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro Fatuma Alimas Karala niwe yadufashije kwegeranya iki kiganiro ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika nk'uko ndareje kubivuga birabandanya.